ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda murumvira ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Muri Uganda mu karere ka Kisoro muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 y'ijwi rya Muhabura. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Banywanyi bacu umuvo mukagera bifurije umwaka mushya muhire. Bonane ni y'impara Alain Mukuru arinda uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Alain Muku yasubiyemo. Bonane ni y'impara nkuko Alain Mukuru arinda uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Alain Muku yayisubiyemo. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Byabaye umuco kw'abakuru b'ibihugu n'abayobozi ba za leta hirya no hino ku isi nabo bifuriza abo bayobora umwaka mushya muhire. Mu Burundi byaraye bibaye umwihariko, uretse kwifuriza Abarundi umwaka mushya muhire, President Evariste Ndayishimiye yaboneyeho n'umwanya wo guhwitura bamwe mu bayobozi bavugwaho kurya ruswa. Ibyo yabitangarije mu giterane cy'amasengesho yarayashoje i Bujumbura. Iyi nkuru yakurikiranwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari karatanga inyigisho mu gikorane cyo gushima Imana cesozerewe kuri wa 31 kwezi kwa 12, Evariste Ndayishimiye yemeje ko mu bisata nka byose by'igihugu hiraye ingeso yo kujya ibiturire. Atanga karorero ko mu gisagara cha Bujumbura, aho kuva ku mukuru w'ibarabara hagushika kuri buramatari barangwa no kujya ibiturire. Mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza Abarundi, ho yadomye urutoke ku bagwiza tunga n'abadandaza bataratahura kama akamaro k'amakori n'amatagisi abarundi batarategera neza kubungabunga ubutunzi bw'igihugu. Bamwe mu bakorera leta ntibatahura ikoreshwa neza igikigega c'igihugu. Hari abashikiranganje bamwe bamwe basohora amahera byitwa ko barisha ibikorwa bitigeze bikorwa hagutyo amahera bakayanyuruza. Hari n'abari hamasoko atigeze abaho. Abarongozi b'amabanki nabo bari bajejwe gukingira ubutunzi bw'igihugu, ubu nibo babuhungabanya mu kunyegeza amafaranga bagatanga mu ibanki nkuru y'igihugu amaraporo atariyo. Bamwe mu badandaza nabo barashoye ibidandazwa hanze, amafaranga mva makungu bagurishije ntiyigeze yinjira mu kigega ca leta. Ibyo byose bikaba byabaye mu mwaka uheze. Patrice Dieudonné Nibizi arongoye iseminari ntoya ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, mu nyigisho yatanze muri ico gikorane yemeje ko mu gihugu c'u Burundi hariko harabura uturerero twiza two kwigana, aho usanga n'abana habategwa isoni bakamaramazwa no kuba bavutse ku mubyeyi yiba agiye biturire yafunzwe kubera iyo ngeso. Umuseseredoti ati harabajya ibyabo n'iby'abandi, abarenganya abo bajejwe, abasahura leta bakaguma barundanya amatungo n'izindi ngeso zisigaye zariraye mu ndongozi muri kino gihe, bigatuma umunyagihugu abura yacira n'ayamira.
Umukuru asigaye arondegwa n'urushinge, ukazwa umugendereza indwi yose indwi zibiri ukamubura kandi ari ngaho, ukamubura umubona kumwifuza, ukamukena kandi ari wewe yarambereyeho. None tuje kwande, tuje he? Basi muratubwira dushyire abandi buboneka. Hari abafungira abantu ubusa mu kwerekana ko bakomeye, ko bazwi, bagatakaza bwa buntu, maze ukuri ukabasiga no kwicisha bugufi. Musa yatubwiye
izo ngeso rero ziriko zirandukira indongozi hirya no hino mu gihugu, kandi zizotuma igihugu gifutana. Kubw'uwo mupatiri abarundi barahemukiye abiguza igihugu na Afrika, asaba indongozi kwikubita agashi bagakurikiza iraga ijya abiguza igihugu.
Twubake demokarasi y'ukuri, umwanya batanga na nyene na mandira bamaze badufasha ngo tubane mu mahoro dutere imbere, uwo mwanya uri kurabyara iki? Turondere neza igihugu ro bien commun ro bien supreme. Abana b'abarundi bagwe ku rugamba bozuka bakagaruka bagatembera mu biro bagatembera mu mihana, two bagwira ngo bashesha amaraso yabo ngo dushika ngo dushike kuri ibi, tubanteshe iteka mu kubaka igihugu cyiza. Imiryango yabuze abana babo yizigiye kuronka ubuzima buzira ibibazo, none babayeho gute? Ubwo ntibahemukiwe nabo bahosheje, nabo bahojeje.
Umukuru w'igihugu yashikirije ingingo zafashwe kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bugarukirwe.
Abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo, bahanwe, barihe ikibiriraho ibyo basahuye, kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Abanyegeza amahera yabo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki cyanke amabanki adatanga raporo y'ukuri mu ibanki nkuru y'igihugu, abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo byabo bazofatwa nk'abasi biterambere ry'igihugu abagarariji, hanyuma bahanwe by'akarorero.
Abajijwe kwegeranya amakori n'amatagisi kuva mu mwaka w'2025 bagiye guhembwa harabwe amahera binjije, kandi n'amategeko abagenga azohindurwa kugira ngo amakori n'amatagisi by'igihugu byose byinjire mu kigega ca leta. Muri kuno kwezi kwa 12 umukuru w'igihugu yarabogoje umushikiranganje w'ikigega ca leta n'urongoye ikigega cegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi. Iryo bogozwa ryabaye inyuma yuko hagaragaye igihenge miliyari dihejana na 11 zategerezwa kwegeranywa mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2024 ushije w'2025. Eka n'ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura nawe nyene yarahagaritswe mu mabanga yagerezwa kunyereza imbuto z'ibigori zatanzwe na leta umwaka. Aha barimye imbuto zo mu mwaka uheze zaboze, bituma abarimye bahahombera izo mbuto z'ibigori bateye ku gatasi zikaba ziti geze zimera.
Cherive ndayishimiye, urakoze. Nawe kandi umwaka mushya muhire. Kimwe n'abagenzi bawe bandi mutugeza amakuru yo mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, muri Kongo, muri Tanzania, muri Uganda n'ahandi, mwese umwaka mushya muhire. Akazi mukora n'indashyikirwa. Muritanga kugira ngo abumve ijwi rya Amerika babone amakuru y'umwihariko. Turabazirikana rwose cyane, kandi tuzi neza ko mutubera aho tutigerera, rimwe na rimwe namwe kuri mwe haba hatoroshye kuhagera. Murimo Eric Bagirubusa yakurikiranye ijambo risoza umwaka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarayagejeje ku baturarwanda anabyifuriza ishya n'ihirwe mu mwaka mushya w'ibihumbi 2025. Muri iryo jambo Perezida Kagame yizeye bidasubirwaho ku Rwanda ruzakora ibishoboka byose mu gukomeza kurinda umutekano ku mipaka iruhuza n'ibihugu bituranye. Ni mu gihe rero hamaze iminsi humvikana umutekano muke ku mipaka ihuza u Rwanda na bimwe mu bihugu bituranye. Inkuru rero Eric Bagirubusa.
Ijambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku baturarwanda risoza umwaka w'ibihumbi 2024 ryatambutse kuri radio na televiziyo byose by'igihugu. Mu ijambo rye umukuru w'u Rwanda yibukije ko u Rwanda rwibutse ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yavuze ko nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rwarushijeho gutera imbere runiyubaka mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu n'abagituye. Ku kijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2024, Perezida Kagame yatsinze ku mpuzandengo ya 99%. Yavuze ko byashimangiye icyizere abaturage bafitiye abayobozi mu nzego zitandukanye. Aha yashimiye buri umwe mu bagize uruhare mu migendekere yayo.
Nongeye gushimira Abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda inkunga yanyu mu gihe cy'amatora ndetse no mu bindi bihe igihe iyo nkunga ibikenewe. Abanyarwanda bagaragaje mu ijwi riranguruye ko bashaka kugera no ku bindi byinshi kandi byiza na serivisi zirushijeho kuba nziza mu myaka iri imbere, kandi tugomba gufatanya twese kugira ngo tubigereho.
Muri iri jambo ryamaze iminota igera muri 6, umukuru w'u Rwanda yanagarutse ku bizazana u Rwanda rwanyuzemo mu 2024 birimo icyorezo cya virusi ya Marburg cyahitanye ubuzima bwa bamwe.
Muri uyu mwaka ushize twahuye n'ibibazo bitandukanye, muri byo icyateye impungenge cyane ni virusi ya Marburg. Ku miryango yabuze ababo twifatanije namwe muri aka kababaro. Ndashimira abakozi bo mu nzego z'ubuzima ubutwari bagaragaje n'abafatanyabikorwa bacu umusanzu batanze w'ingirakamaro. Kubera ibyo, iyi ndwara yatangajwe ku mugaragaro ko yarangiye mu ntangiriro z'uku kwezi, ihitanye ubuzima bw'abantu bake mu mateka yayo.
Ku ngingo ijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke kimaze iminsi cyumvikana ku mipaka u Rwanda ruhuriraho n'ibihugu bituranye, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakomeza kwifashisha uburyo bwose bushoboka mu kurinda imipaka yarwo.
Unfortunately, we continue to see instability in our region along our borders.
Ikibabaje, turacyakomeje kubona ibibazo by'umutekano muke mu karere kacu hafi y'imipaka yacu. Ndashaka kubizeza ko umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bwarwo bizahora birinzwe byuzuye hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka. Inzira z'ubusamo n'ibisubizo by'agateganyo ntibishobora gukemura iki kibazo. Hakwiye kubaho igisubizo gisobanutse gikemura impamvu muzihaba mu gihe giciriritse no mu gihe kirekire. Icyo kikaba cyatanga amahoro arambye ku baturage bose b'akarere kacu. Ibi ni ingenzi kuri twese, nta n'umwe uvuyemo. Nta mahoro agenewe bamwe ngo ntagere ku bandi. Twese dukeneye amahoro amwe. Tuzakomeza guhagarara ku kuri kw'amateka ku bijyanye n'ibyo tunyuramo, kandi ntituzigera twemera kugaragazwa uko tutari.
Uyu mwaka w'ibihumbi 2024 urangiye u Rwanda rudacanwa n'ibihugu bituranye ibyarwo ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Uburundi bwageze naho gufunga imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda, bushinja umuturanyi gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ahategekaga nyakwigendera Petero Nkurunziza. U Rwanda rushinja kandi Kongo kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda no gucumbikira abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR ushinjwa gukora genocide mu Rwanda mu 1994. Kongo nayo igahindukira ishinja u Rwanda gutera inkunga abarwanyi bo mu mutwe wa MA-23. Perezida Kagame mu ijambo yagejeje ku baturarwanda n'inshuti z'u Rwanda yanibukije ko Abanyarwanda ubwabo aribo bagomba gufata iya mbere mu guteza imbere urwababyaye batarindiriye ko hari undi wabateza imbere. Yanavuze ko urubyiruko rwitezweho kuzageza u Rwanda ku ntera ihambaye mu myaka iri imbere.
Nongeye kubifuriza mwese hamwe n'abanyu ibyiza byose byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu.
Eric Bagirubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Eric Bagirubusa, urakoze. Nawe n'abawe, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu muzawurye ntuzabarye. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mwese mwese banywanye, tubifurije umwaka mushya muhire, umwaka w'amata n'ubuki. Namwe mwitabira kenshi ibiganiro byacu, dufasha uyu mwanya wo kubifuriza umwaka mushya muhire. Dukomereze ku butumwa bw'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika, duhere mu nkambi y'impunzi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amajwi yabo yakusanyijwe na Vedaste Ngabo.
Nitwa Ndayishimiye Pascal, mereye mu kambi ya Rusenda, nanifurije umunsi mukuru mama wanjye ari Severe na Shiri wanjye ari Murongo yitwa Nyamukiza Soyeye. Nanifurije na mamudogo ari mu Kayanza. Nanifurije na muzee wanjye yitwa Ramazan Jumatano ari mu Rumonge, umunsi mukuru wa Bonane, dutangura umwaka mushasha twese n'inshuti n'abagenzi. Nayifurije umwaka mushasha.
Jewe ndi Nzobonimpa Severa wo muri komine Bugendane, Provense Gitega, agacimbiri Nyabunya. Jewe mvuka mu rugogo kwa Duzi, ndi no muri Kongo mu ikambi mu buhungiro, ndi muri village ya mbere, bloke ya mbere, platera trua. Rero nashaka ndabaramutse mugira amahoro abiwacu bose, abana abene wacu twiganye. Ndaramukije basaza wanje, ndaramukije Manweli sinzi kwa kiriho, uwo batazira Kibwa yitwa Karaveri, uwo batazira Yozefu yari mu ikambi muri Kenya sinzi ko yoba yaratashe, na mama wanje Mumberega ndazi ko atabata muzi Ugendane abinyabunya. Abana biwanje bose muzi mfise barakomeye.
Amazina banyita niyo nkuru Karaveri, nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda mu village ya gatatu. Ndatahije papa wanje Kazungu Dismas ari mu ntara ya Bujumbura ngaho. Ndatahije mukuru wanje Ndiwayo Claude. Ndatahije na mushiki wanje Twizere Odile. Ndatahije na mushiki wanje kandi Kwizera Mediatrice. Ndatahije kandi na grand frere nyene Patrick ndi wanje ari ngaho Bujumbura. Ndatahije kandi na grand frere kandi Diomede ari ngaho mu gihugu cya Tanzania. Ndatahije kandi na mutoya wiwe bita Dondogori mutoya wa Patrick ngaho nyene nawe ndamutahije. Ndatahije kandi n'inshuti n'imiryango bari ngaho hafi ku Gatumba mu ntara ya Mwaro.
Ndi Ndayisenga Cecile, ndi muri Kongo mu nkambi i Murongwe. Ndatahije mawe ari mu Kagwema. Ndatahije Sharire n'abana biwe. Ndatahije Ramberi ari mu Inyanzarake. Ndatahije n'abandi bose banze izina ryanje. Ndi ndabifurije umwaka mushasha. Ndatahije nyene mawe no kurahari buhayira. Ndamufurije umwaka mushasha no kurambira mu Mana. Ndatahije n'abazi izina ryanjye ryose. Ndabifurije umwaka mushasha, Imana ibabane namwe. Murakoze.
Nitwa Jean Claude Habyarimana, batazira Washington DC. Nanjye nkaba nifuje kwipfuriza umwaka mushasha inshuti n'abavandimwe, duhereye kuri papa na mama usanga tubana ngaha nyene mu Rusenda nyene muri Kongo. Namwe ndabifurije umwaka mushasha hamwe n'umudamu wanjye dusanzwe tubana nyene mu Rusenda n'abana banje bose. Nabo nyene ndabifurije umunsi mukuru mushasha hamwe na papa wanje muto itwa Veni aho mu ntara ya Mwaro, hamwe n'umumama itwa Jacqueline aho mu ntara ya Karusi. Nawe ni kabisa uyu mwaka umubere w'amata n'ubuki, hamwe nabo tubuvukana bose ba mu ntara ya Bujumbura. Mary, nabo ndabifurije umwaka mukuru mwiza.
Iyi ndirimbo ni Bonane ya Samangwana. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Banywanyi bacu, nshuti zacu, tubashimira cyane ko mwatubereye ba mudatenguha muri uyu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Twizeye kandi ko muzabikomeza no muri uyu uje w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. natwe tuzakora uko dushoboye kose dukomeze tubanezeze. Abarundi b'impunzi mu nkambi za Nyarugusu na Nduta muri Tanzania nabo baratashya inshuti abavandimwe n'imiryango. Aya majwi yakusanyijwe na James Jovin.
Kwizina nitwa Ndayiragije Specioza, ndumurundi kazaba mu nkambi y'Inyarugusu. Kuri uyu munsi twa turigina umwaka mushasha genekerezo rya mbere nzero umwaka wa 2025. Ubwa mbere nkaba mpaye intasho impunzi zose turi kumwe ngaha mu nkambi y'Inyarugusu hamwe n'impunzi ziri mu nkambi y'Induta. Nkaba nongeye gutasha ababyeyi banje nabo nyene bari mu gihugu cy'u Burundi. Ati nibirambire nkaba mpaye intasho kandi abasengezana banje Utoi Diana hamwe na Bukuru Diana nabo nyene bari mu gihugu cy'u Burundi. Bagira umwaka mushasha ubabere w'imigisha n'amahoro.
Nta gucuma ya minsi kandi mu ikambi y'Inyarugusu ku itariki imwe yo kwa mbere 2025 nkaba nifuje gutanga intasho ku bantu bakurikira. Hariho mushikanje yitwa Kabura Silvana ari mu ntara ya Ruigi, hakaba hariho n'uwo bita Rivuzimana Desire ari mu ntara ya Ngozi, hakaba hariho n'undi bita Manirakiza Celestin nawe kandi yasanzwe ari mu ntara ya Ruigi. Ego nkaba ndabipfurije umwaka mushasha uzobabera umwaka imigisha n'imihezagiro, naba nibagiye bose bari mu gihugu nkaba ndabipfurije gose umwaka mushasha Imana ibahezagire cyane.
Akazina kanje nitwa Ntihabose Domitira batazira mama Julieta ndi mu ikambi y'Induta. Basha umunsi mukuru wagenze neza, Noweli twarayiriye byagenze neza, turabipfuriza umwaka mushasha nawe muze mu buge ntuzubage. Nagomba gutasha Yanwari yana muvunyi hamwe na Bigirindavyi Emmanuel ari mu ikambi y'Ubugande, nawe ndamutahije n'abadamu biwe.
Sanahimana Dorine ndi mba mu nkambi ya Nduta, ndifuza kwipfuriza umunsi mukuru abagenzi banje nk'umugenzi twanye Sinyabenda ndamwipfurije amahoro. Abagenzi banje bari mu Burundi ndabipfurije amahoro, na Shangazi ari mu Burundi ndamwipfurije amahoro, ndetse n'abagenzi bose no bafisi no mu nkambi ya Nduta bose ndabipfurije umunsi mwiza n'umwaka mwiza mushasha.
Katurangije wa ukoze miki muvandimwe, nihutirangayeho uribonane wiheme, wishimane nabawe ariko kandi mudacunga urugomo, wishimane nabawe mufate nidi miga mimisha. Fashanyo ya seda tawaje ese ko yahindutse nzareba iyo nzaziza sangu fitiki dore dore uwo mugambo ufate unane bonane umwaka muhire bavandimwe
bonane
umwaka wa matanu buki
nyaminga yifatanije namwe kubunane
segundo wawe dori umwaka wose ntiyaruhutse mweza tavaho ahunga wanyumunezero wawe Mesegaye, gira mama wanje Kurja, ujia soyi turwini Ugoze, umufatie mugambichi Bonane Bonane Umaka muhire mawanwe
Bonane
Umaka wa matanu uchi
Naminga Ifatanije na mweku
Mungwa wawe warananiwe mazara kukura Dorabana murugo baracyeye kandi barakina Besega mugabo beyewe gamusore Mungwa kazi wawe kakadokeza nakazira Nakaraurekeza akimara gishika yihitiyemo Ariko ye ibyiza sibyo gusa Dore dore hari n'umuziki wa nyampinga
Nyampinga nabo bati bonane mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwe mwese mwatwitangiye muduha umwanya wanyu mutubera abatumirwa mu biganiro byacu bitandukanye by'umwihariko mu kiganiro muri isanga ntiduhema kubashimira bivuye ku mutima uyu mwaka uzababere umwaka w'amahoro umwaka w'ubuzima buzira umuze umwaka w'amata n'ubuki n'uburumbuke
Yeah.
aba muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubifuriza umwaka mwiza umwaka w'amata n'ubuki